mbifuriza amahoro n'amahirwe.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104.3. Abadukurikira kuri internet ni kuri www.radio.vowa.com. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Ndabasuhuje mwese kandi bahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro bya radio yanyu. Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa kabiri yatoye umushinga w'itegeko rigenga amafaranga leta izakoresha mu bijyanye n'ibikorwa remezo. Uwo mushinga watowe n'amajwi 69-30. Bamwe mu basesengura ibintu babibona bate?
Kubona iryo tegeko ryashoboye gutorwa mu nama y'inshinguzamateka ni intambwe cyane ikomeye, ni intsinzi cyane ikomeye kuri Biden n'ababanyamerika bose bipfuza iterambere ry'abanyamerika.
Uyu ni Profesori Athanase Gahungu wigisha kuri kaminuza ya Leta ya Chicago inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu Burundi, Minisitiri ufite urubyiruko mu nshingano ze araruhamagarira kujya mu mashyirahamwe kugira ngo Leta ibone uko irutera inkunga. Umutwe witwaje intwaro mu gihugu cya Ethiopia, Oromo Liberation Army, uvuga ko bishyize hamwe n'ingabo z'intara ya Tigray muri Ethiopia. Naho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Israel, Yair Lapid, ari mu ruzinduko rwa mbere muri Maroc kuva aho ibihugu byombi bivugurura umubano wabyo. Ayo makuru amwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure. Umutwe witwaje intwaro mu gihugu cya Ethiopia, Oromo Liberation Army, OLA mu magambo ahinnye, umenyesha ko ufatanyije urugamba n'ingabo z'intara ya Tigray mu kurwanya leta ya Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed. Inkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo.
Umuyobozi wawo Kumsa Diriba yatangaje ko icyo bashaka gushika ko ari gutembagaza leta ya Ethiopia hakoreshejwe ingufu za gisirikare. Diriba avuga ko amasezerano n'inteko z'intara ya Tigray yapfunditswe hahezindwi nkeyi. Mu kiganiro yahaye itororokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press, umuyobozi Diriba avuga ko bumvikanye gukorera hamwe cyane cyane mu bya gisirikare mu kurwaniza hamwe umwansi umwe. Yamenyesha ko bahanahana amakuru y'ibibera ku rugamba kandi basangira urugamba naho barwana batari kumwe amaso mu yandi. Maravuga ko ivyo bishobora kuba. Kumsa Diriba yasiguye ko ibiganiro vyo kunguruna ni mu vya politike biko biraba kandi ko n'iyindi migwi muri Ethiopia iri kiragira uruhara mu biganiro nk'ivyo. Vuga ko hazoburuna ni rukomeye gukugwanya intwaro y'umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed. Ugo runani ni kindi kimenyetso cyo kwintambara mu ntara ya Tigray yatanguye mu kwezi kw'11 mu mwaka uheze iriko iriyongera. Ivyatangazwe n'umukuru w'umugwi OLA Kumsa Diriba bibaye umunsi umwe inyuma y'uko Abiy Ahmed ateye akamo abanya Ethiopia bose babishoboye kwifatanya n'igisirikare mu rugamba rwo gutsinda burundu inteko z'intara ya Tigray. Leta ya Ethiopia yaratangaje mu ntango z'uyu mwaka kumuhari uguhabuza intara ya Tigray TPLF n'umugwi OLA ari migwi iterabwoba.
Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Israel Yair Lapid ari mu ruzinduko rwa mbere muri Maroc kuva aho ibyo bihugu byombi bivugurura umubano wabyo. Fidel Niyongabo nanone abahiye inkuru.
Ugo rugendo yatanguye muri ico gihugu no munsi kwa gatatu nibwo rugendo rwa mbere rugizwe n'umutegetsi akomeye aserukira Israel muri Maroc kuva ibyo bihugu byombi bisubiye kugirana imigenderanire myiza hagati yabyo hisunzwe amasezerano yahagarikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Israel na Maroc byarumvikanye mu kwezi kw'12 mu mwaka uheze gusubira kugirana imigenderanire myiza. Mu rugendo rwiwe rw'iminsi ibiri Rapid azokugurura inyubako y'ubuserukizi bw'igihugu ciwe ku mugwa mukuru wa Maroc Rabat. Azogirana ibiganiro n'umushikanganje ajejwe imigenderanire w'ico gihugu na Sebori. Amenyesha ko urugendo rwiwe ruri mu ntumbero yo kubandanya ubucuti n'imico bimaze igihe kirekire biri hagati y'Abayahudi baba muri Maroc n'Abanyayisraeli bakomoka muri ico gihugu. Maroc ni kimwe mu bihugu byari bifise ibitigiri binini cyane by'Abayahudi mu karere imbere y'uko igihugu cya Israel gishyirwaho mu mwaka w'1948. Igihe Abayahudi bahunga canke bakirukanwa n'ibihugu bitari bike by'Abarabu agera ku 2500 baravuye muri Maroc bagana Israel kuva mu mwaka w'1948 gushika mu mwaka w'1964. Maroc iri mu bihugu bine by'Abarabu byafashe ingingo mu mwaka urangiye yo kugirana imigenderanire myiza na Israel hisunzwe amasezerano yahagarikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ibihugu bitandatu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi byatangaje ko bizakomeza gucyura ku gahato abimukira b'Abanyafuganistani bangiwe ubuhungiro nubwo abatalibani bakomeje kwigarurira imijyi mikuru y'intara zitandukanye muri Afghanistan. Inkuru mugezwaho na Geoffrey Mutagoma.
Abategetsi bo mu muryango w'umwe bw'Uburayi babwiye abanyamakuru kuri uyu wa kabiri ko bitumvikana ukuntu igihugu icyo ari cyo cyose cyo muri uwo muryango cyakomeza gucyura kugahata abaturage b'Abanyafuganistani mu gihe intambara ikomeje muri icyo gihugu. Abatalibani baragenda bigarurira ibice binini nyuma y'aho ingabo za Amerika n'iza OTAN ziviriye muri Afghanistani. Ariko umuryango w'umwe bw'Uburayi uravuga ko icyo kibazo kiri mu maboko y'ibihugu biwugize ubwabyo. Ibyo biratera urujijo kugomba kugira ijambo rya nyuma kuri icyo kibazo hagati ya komisiyo y'ibihugu by'Uburayi cyangwa ibihugu ubwabyo. Ibihugu bitandatu byanditse urwandiko bihuriyeho rugenewe komisiyo y'ibihugu by'Uburayi byamagana gushaka guhagarika icyurwo ku gahato ry'abimukira b'Abanyafuganistani. Urwo rwandiko rwavugaga ko kubihagarika byatuma abandi benshi bava muri icyo gihugu bagana ku mugabane w'Uburayi. Ubudage, Autrichia, Danemark, Bubiligi, Ubuholandi n'Ubugereki basinye kuri urwo rwandiko bavuga ko bashaka gushimangira ko gusubiza Abanyafuganistani mu gihugu cyabo haba ku bushake cyangwa ku gahato ari igikorwa cya ngombwa. Abanyafuganistani bagera ku 200,000 bacyuwe ku gahato bakuwe mu Burayi muri uyu mwaka. Abagera ku 1,000,000 batashye ku bushake ariko 200,000 bacyuwe ku gahato nk'uko byemezwa n'inzego z'ubuyobozi bw'umwe bw'Uburayi. Mu kwezi gushize leta ya Afghanistan yasabye umwe bw'Uburayi guhagarika kubacyura ku gahato ivuga ko itabasha kubangikanya kubakira no kurwanya abatalibani.
Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze Fide Niyongabo na Geoffrey Mutagoma kuyatugeza. Ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa interineti kuri www.radioyacu.com. Tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu Burundi, minisitiri ufite urubyiruko mu nshingano ze araruhamagarira kujya hamwe mu mashyirahamwe kugira ngo leta ibone uko irutera inkunga. Ezekiel Nibigira anarwingingira kujurukira gukoresha ubuhinga bwa none bwo guhererekanya amakuru. Bamwe mu bakiri bato baganiriye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko hejuru y'ikibazo cy'akazi gatangwa hakoreshejwe kamwana wa mama hakiri n'urwaruka rwinshi rutarasobanukirwa n'uko gukorera hamwe bifite akamaro. Inkuru ya mugenzi wacu Eloge Birikaneza.
Ikivugo mpuzamakungu cy'uyu mwaka kigira kiti guhindura uburyo bwo gufungura n'ibyumviro bishasha by'urwaruka ku buzima bwa kiremwa muntu n'ubw'isi yacu. Uburundi bwo bwahisemo ikivuga ngo rwaruka kazoza k'igihugu kaminwe yacu tuje hamwe twitunganize imigambi rama dusezerere kuzera inze. Umushikiranganji ajejwe urwaruka mu itangazo yasohoye akarisomera amenyesha makuru mu biro vy'i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi yavuze ko ivyivugo ko ari bibiri vyompi bihamagarira amakungu n'Uburundi gufata mu minwe n'ukurikiranira hafi ibibazo bihanze urwaruka. Yongera ko kwivyo bizi ntumbero yo gushira imbere no guha ikibanza ubucobozi bw'urwaruka mu iterambere kugira ngo rubone kurwanya ubukene n'ubushomeri runateza imbere ibijanye no kubungabunga amagara y'abantu. Umushanganji Ezekiel Nibigira yahamagariye kandi urwaruka gukomeza kurusha ukwitunganiza imigambi yo kwiteza imbere harimo gushinga amahinguriro.
Turateye intege urwaruka ngo rubandanye kwitunganiriza imigambi yo kwiteza imbere, rwishingire amahinguriro, rwitabire ibikorwa by'iterambere mu gutunganya imigambi yunguka n'ingoga kurusha iyindi, rugwanye amarigara no gusabiriza, rugwanye ubukene mu kwiteza imbere, rwongere ruteze imbere n'igihugu cagwibarutse. Tuboneyeho n'akaryo ko kwibutsa urwaruka akamaro ko gukorera hamwe mu makoperative. Turararikiye urwaruka na cane cane urwaruka rwo mu gihugu hagati ngo rwijukire ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none bwo gutumatumanako no guhanahana makuru kugira ngo rwungure ubumenyi buruteza imbere.
Izi mpanuro umushikiranganji ajeje urwaruka atanga bamwe mu rwaruka bazitahuye kera. Akarorero n'akumwigeme wo mu ntara ya Bubanza mu burenga rwo Burundi yari mu kiruhuko gikuru akaba yashimye gucuruza kugira ngo afashe abavyeyi.
Mbona twatangwe kugira urudandaza twese twatangwe kumva twotera imbere bukebuke tukironderera nk'ibikoresho byo ku ishure ishure ritanguye tugafasha ababyeyi oya si bose harimo abafise ubunebwe harimo ababitera isoni kudandaza nyene n'abandi bavuga ati jewe nkeneye iki kandi niba nkeneye iki umubyeyi nawe akaba atoshobora kumpa byose reka ndandaze ibi canke ngende gukora ikindi kugira ngo basi icyo nshaka ndakironka nta kazi gatera isoni na kamwe gahari duhaguruke twese dufashanye tuje mu wangurupe turondera amahera umutahe dukora ikintu kanaka twiteze imbere nibazere amaso kuri leta
ariko abandi nk'uyu musore basa nuko bataye ivyizigiro bitewe nuko imyaka irikira abajana atakazi bararonka
turamewe rwose nabi cyane akazuza kacu turabona umenga ntako kuko donko ugiye kuraba imbere yacu kimwe ugiye kwiheza ukuntu tumeze turamerewe nabi rwose hano nk'ubu urabona hariho abantu benshi baba bayize aja ba make igiye kuraba nta kazi bafise ntacyo dufise dukora ivyonye birafise ingaruka mbi kugwaruka tuba tugeze mu myaka tuba dufise ko ndabibona je nuko boduha akazi tugakora hariho n'abandi bagafise ugasanga bagatanga ku kimenyane ko tubibona vema ngo tugarukira turamerewe nabi cane nta kazi dufise y'ababizi y'abatize nta kazi dufise nakamwe dukora kudufasha mukatubwira akazi
umusore wundi nawe wo mu ntara y'ububanza yabwije ibya Amerika ko nubwo leta ishizeho ibanki itanga imitahe ku rwaruka rufite imigambi bikigoye cyane uko akenshi abakiri bato baterekwa gukorera hamwe
hari nk'abo usanga barahinjije nk'amashuri ariko ugasanga nta chef na ruguru bafise ntabo bafise baza kuronderera ugasanga ubuzima buragoye ko nyene bo abategeze bajya ku ishuri bobo nubwo kari kamitende kubera ko ariko usanga bararondeye ugasanga barafise nk'udutungo baragiye ugasanga barafise nk'imirimo baza kurimamo nawe uvuye ku ishuri utegereza kuza kurondera nawe uko ntorondera kagatahe ubwo uruze kutarataza naho nza kurima usanga utimbiye kubera ko nta mfumbire nziza ufise naho worora usanga nta maragirira hari usanga kazuza kabisa kagoranye kuko je ndiko ndaraba wapi kwere gikeneye nuko bodo shigikira ariko kenshi nkabo duhereranye ugize ngo babwire ngo muje hamwe mukorere hamwe usanga umwe yirabira hariya undakirabira hariya undakirabira hariya
ibiharuro bitangwa n'amashyirahamwe y'urwaruka vyerekana ko ibice 55 n'uduce 2% vy'urwaruka rwo mu mitumba atakazi rufise mu gihe aba mu isagara bashomereye bashika ku bice 65 n'uduce 4% aya matohoza nyene yerekana ko mu Burundi abakiri bato ari bo benshi abafite imyaka y'imunsi ya 25 n'ibice 65% na yabari munsi ya 35 ni 75% Eroje Urikaneza Ijwi rya Amerika
urakoze Eroje Urikaneza kuva icyorezo cya virusi ya corona kigeze mu karere k'ibiyaga bigari u Rwanda na Kongo biherereyemo cooperative Otrabu ivuga ko akazi yakoraga kapfapfanye kubera ko igihugu cya Kongo cyayangiye kwambutsa ibicuruzwa by'ingenzi byavaga mu ishami ry'ikigo cy'ububiko rusange mu Rwanda Majerwa ryo ku mupaka Rubavu ni cooperative y'abafite ubumuga bakora akazi ko kwambutsa imizigo ku mupaka wa Gisenyi Goma. Inkuru ya mugenzi wacu Jean-Baptiste Dabanami.
Evariste Habarurema, perezida wungirije wa Kotraru, arasobanura uko ikibazo giteye.
Twatakaje akazi kenshi twari dufite mbere uyu munsi ko tugifite twatwaraga ibintu tubikuye hano muri Majerwa tubijyana muri Kongo twashoboraga kugutwarira abantu imiceri tukayambutsa muri duhani ya Kongo ariko uyu munsi byarahindutse Kongo yaranze uburetse gutwara ibyo kurya bisanzwe ibyo abaturage basanzwe ibishyimbo ibigori amatomati n'ibyo
Habarurema avuze ko basigaye batwara ibiribwa bivuye mu mirima y'abaturage mu gihe mbere batwaraga ibicuruzwa byose byo muri Majerwa yongeraho ko kuri ubu nta munyamuryango winjiza amafaranga arenze 200,000 ku munsi si Habarurema wenyine ugaragaza ko akazi kabo kapfapfanye aba baravuga ko babonaga amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'400,000 ku ituri imwe y'umuzigo ariko ko ubu byabatwara nk'icyumweru kugira ngo babe bakoreye ayo babonaga ku ituri imwe
wabona ituru naho wayibona mu cyumweru mo kabiri nangwa gatatu
ituru yashobora kwinjiza ngahe
400,000
ngo mu cyumweru wabonamo gatatu
kari 12 ndakubwiza ukuri mu cyumweru nta kintu umuntu ari kubonamo
na 5 uri kubona
uje ukabona 1,000 n'ejo ukagaruka ukakibona 5 wenda mu cyumweru wabibona
ibi bikamyo nibyo byataye amagare ni akazi kandi
iyi modoka ari ukureba
ubwo imizigo igiye gutwara ni ya indi twapakiraga twabonaga 5,000
aya niyo make
ni twese amafaranga uyu yabonye niyo nabonaga je navuga ko ni inyungu ya 500
asanga nakoreye ubusa
ubwo kagusigiramo amafaranga 200,000 ya 200,000 ufite umusunitsi n'irigare ryawe
kandi inyungu
ndayo
uyu munyamuryango wa Kotraru arasobanura uko ayo mafaranga babona nayo batayacyura yose, ko hari ubwo bayategesha yose bataha bagacyura ubusa mu rugo, ndetse ko hari nubwo aheruka kurara ntacyo akojeje ku munwa.
Bamugaye nta kwideparasa tugira, icyo gihumbura kibona ukagitegesha ugataha, wagera mu rugo ukabura icyo uhereza abantu. Nese waje hano ntugire icyo ubona ntiwaburara. Naraburaye.
Atangira ashimangira ko akazi kabo kangiritse kubera kutemererwa gutwara ibicuruzwa byose, kuko yemeza ko kari gashingiye ahanini ku gutwara ibiribwa byo muri majerwa. Zari batunzi perezida wa Kotraru asaba leta kwinjira muri iki kibazo kigakemuka.
Cyane biriya byo kujya nibyo twatwaraga cyane muri Kongo nk'umuceri farini.
Bakidufasheho tutongize dutwara iyo miceri.
Twagarutse dusanga byarahindutse tuticyemere gutwara iyo miceri n'amavuta n'ifarini.
Ubibyo mushobora gukura muri majerwa noneho mwemerewe n'ibihe?
Turatwara ibikoresho bijyanye n'isuku.
James Tayebwa ashinzwe politiki y'ubucuruzi bwambukiranya umupaka muri Minicom avuga ko bazaganira n'impande zose zirebwa n'iki kibazo.
Kuvuga ngo bambutsa ibicuruzwa by'umukiriya, ariko n'umukiriya aba afite izindi alternative ashobora gukoresha kugira ngo ibicuruzwa bye byambuke. Icyo tuzakora nka minisiteri ni ukuganira n'izo mpande zombi, tukumva ikibazo kugeza ubu bafite, ndetse tukazaganira no ku ruhande rwa Kongo tumaze gusesengura neza ikibazo bafite kugeza ubu ngubu. Ariko nk'abambutsa ibyo bintu, icyo kibazo bari batarakigaragaza.
Iryo jambo ry'icyongereza alternative mu kugenekereza mu kinyarwanda twavuga ko ari andi mahitamo cyangwa ubundi buryo. Tayebwa yavugaga ko abakiriya ba Kotraru baba bafite andi mahitamo cyangwa ubundi buryo bwo kwambutsa imizigo yabo, cyane cyane ko ubu imizigo yabo yambutswa n'imodoka z'imizigo. Niyo mpamvu Tayebwa avuze ko mubo bateganya kuganira nabo, harimo n'abo Kotraru yambukiriza ibicuruzwa kugira ngo hatange umuti wuzuye. Tayebwa yongera ko iki kibazo kizakemurwa vuba nubwo aterura igihe.
Ni ikintu rero tugiye gukurikira uburyo twabizeza mu minsi mike ko twaba twabaye igisubizo.
Mu minsi mike ubwo yaba ari nkingahe?
Ni mike, urumva bizasaba ibyanze bikunze ku side yacu, kuvuga ngo duhuye n'abo ngabo, noneho nidusanga ari ikibazo tugomba kuganira n'izindi nzego, turabizeza ko kitazatwara igihe.
Abanyamuryango ba Kotraru batwara imizigo ku magare yabo y'amapine atatu, bagenda bicaye kuri ayo magare bafite ababasunika. Kotraru igizwe n'abanyamuryango 90 bamaze kwishyura imigabane nk'uko twabitangarijwe n'abatunzi kuri uyu wa gatatu. Yongeraho ko kuri abo 90 hiyongeraho abarenga gato 50 bataruzuza imigabane yabo kugira ngo bahinduke abanyamuryango buzuye ba Kotraru. Jean-Baptiste Ndabananiye, Ijwi rya Amerika, Irubavu.
Jean-Baptiste Ndabananiye, urakoze.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Sena ya Amerika yaraye yemeje umushinga w'itegeko riteganya amafaranga leta izakoresha mu byerekeye ibikorwa remezo nk'imihanda, ibiraro, ibibuga by'indege n'ibindi. Uwo mushinga wemejwe n'amajwi 69-30 muri Sena. Mugenzi wacu Fidel Nyongabo yavuganye na Professor Athanase Gahungu wigisha kuri kaminuza ya leta ya Chicago inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yamubwiye uko abibona, niba yaba ari intsinzi ikomeye kuri Perezida Joe Biden.
kuva Biden acitoza yaravuze neza ku kintu ca mbere yipfuza ashaka ari uko aba republikani n'aba demokrati bokorera hamwe. Ubu rero ivyabaye vyemeje neza yuko ivyo yavugiye ko mu kwitoza ko noneho byateye imbere ko vyemejwe, kandi bizotuma vyemeza neza yuko abanki ivyo ariko arakora cane cane mukuru wabo ujya yahora ari Perezida Trump bizoca bimusubiza inyuma akabona yuko uko ibyo yipfuza yibaza yuko Biden adashoboye gutwara noneho ko yamuhinyuje ko yabishoboye kubona iryo tegeko ryashoboye gutogwa mu nama y'inshinguza amateka n'intambwe cyane ikomeye n'insinzi cyane ikomeye kuri Biden n'aba banyamerika bose bipfuza iterambere ry'abanyamerika.
Biravugwa ko nk'izo nyubako, ibiraro, amabarabara, ibibuga by'indege ko byinshi biriko birasaza, mwibaza ko abarepublikani bavanko mu mareta aho ibyo bibazo byorekereza cyane babonye ko ari kibazo bararengera inyungu za politike zabo kugira amafaranga azofashe na mareta yabo usanura ibitameze neza muri zo nyubako.
Nibaza yuko ibyo nabene babibona ko babonye yuko kuva ibyo bintu byo kubaka amabarabara, byo kubaka inzuzi, byo kubaka ibyo bintu byose bikeneye ko abantu bashobora kuva mu ntari imwe bagenda mu zindi, nka byinshi bari babigize bari ko bararaba za ngwano zo gushimiranira bimwe bita abakomuniste n'abanyamerika. Ubu rero nibaza ko hageze igihe bose batangura kubona yuko kuvyanga bidakwiye. Kandi ikindi jewe niko ndibaza mushika nta FDL, nibaza yuko ko bari ko bararaba ingene ku ntwaro ya Trump yuko aba republike naho bamushigikira mugabo yahavuye amera nk'ubuza arabikuramwo. Ubu rero nibaza yuko nabene hageze igihe bamwereka bati none ko twebwe twari twagutoye hanyuma ugatangura kuzura dukumira, aho mvuga nk'umushinguza amateka McConnell niwe nibaza ko yobakomeye cyane. Ubu aca avuga ati reka rero tumwereke yuko uwo mugambwe wacu ushobora kubandanya amatari muriwo, bituma nibaza yuko ari insinzi ikomeye cyane.
Muri make hariko haraganirwa iyo nteguro y'itegeko rijejwe amafaranga leta ya Amerika izokoresha, naho bikiri mu ntango ntaho riragera cyane, riracari mu nama nkenguza amateka aho abademokrati bariko baragihweza bisa n'uko ari cyizere ko rishobora kurengana. Ntibizosaba amajwi 60 mu nama nkenguza amateka ko ari ubundi buryo bushobora gukoreshwa bikarengana hakoreshejwe amajwi 51 gusa, aho abademokrati bakaba babona ko bafise icyizere. Naho hari abasenateri babiri b'abademokrate, Joe Manchin wo muri leta ya West Virginia na Kirsten Sinema wo muri leta ya Arizona, niyo iryo tegeko rizoshobora kurengana ry'amafaranga leta izokoresha gizo kwiyongera kuri integuro y'amafaranga ajejwe inyubako, bigafatana n'itegeko ryarenganya ryo gufasha byihutirwa abanyamerika mu gihe bari babangamiwe na COVID-19. Muri rusange hamwe dufate ko ayo mategeko yorengana akayasinya Perezida Biden, izo ari insinzi ikomeye cyane kuri we muri iki gihe. Muri make
ni insinzi cyane ikomeye, ni insinzi cyane ikomeye. Noneho biri kurabiraba ubu baba ba republikani baba demokrati abahora bose bavuga nk'ibyo byabaye kubera coronavirus, urabona ko nabene baba ba republikani baba demokrati bavyanga, urazi ko bose bavyanga hariho ababikunda, ubu nka bose baratanguye kuza kwicandagisha. Urumva rero ubu ivyo Biden agize ni ibintu nibaza mu bintu bya politike ko ari insinzi ikomeye cyane, kandi noneho ikitsimbataza cyane intwaro yiwe mu minsi izokurikira. Nibyo niko ndiko ndibaza, irakomeye rwose 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 cyane.
Murakoze cyane.
Urakoze cyane Fidel.
Fidel Niyomvabo, urakoze.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 2169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 255451924. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1351995. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Umutaliyani Stefano Mazengo Lulu wigeze gukina umupira w'amaguru mu babigize umwuga mu gihugu akomokamo, ubu yamaze gusinya amasezerano yo gukina mu ikipe ya Kampala City Council Authority KCCA. Yavuze kandi ko agiye gushinga ishuri ryigisha umupira w'amaguru kugira ngo ateze imbere umupira w'amaguru mu bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba. Inkuru ya Team Ishimwe.
Mu gihe bimaze kumenyerwa ko amakipe yo mu bihugu byinshi byo mu Burayi atwara abakinnyi b'Abanyafurika bafite impano muri ruhago, Umutaliyani Stefano Mazengo Lulu afite agashya. Uyu wakiniraga ikipe yo mu Butaliyani mu babigize umwuga ubu yasinye amasezerano mu ikipe ya Kampala City Council Authority KCCA. Kuri we avuga ko agiye gufungura ishuri ryigisha umupira w'amaguru no kuteza imbere mu bihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba. Mazengo yavuze ko aya mahirwe asa nkaho yamutunguye gato, aho yagize ati, mu by'ukuri sinari nzi ko bizabaho, byari nko kugerageza, kandi nanjye nashakaga kureba urwego bariho kuko nigeze kubabona bakina ariko sinigeze menya niba nari kubishobora, uburyo nari kubyitwaramo, kandi nanjye ubwanjye nashakaga kwipima. Naho ku ruhande rw'umutoza wa KCCA FC Morile Biekwaso yavuze ko Mazengo yabafashije cyane, ati ni umuhanga, ni umukinnyi mwiza cyane ukina hagati, azi neza uburyo bwo gupanga abandi bakinnyi. Ni umukinnyi ugira urugwiro, ntekereza ko kuba iyi ari shampiyona ya mbere agize amahirwe yo gukina iya kabiri yavamo umukinnyi mwiza cyane. Reka tuve muri Uganda twerekeze ku mugabane w'Uburayi, aho ibinyamakuru hafi ya byose byo mu Faransa ku rupapuro rwabyo rwa mbere ari Messi gusuriho. Hariho n'umutwe w'inkuru uvuga ngo Umunyargentina Lionel Messi yaje muri Paris Saint-Germain. Messi w'imyaka 34 yasinye amasezerano y'imyaka ibiri muri Paris Saint-Germain, ariko ashobora kongerwaho umwaka umwe. Uyu munsi kwa gatatu, Messi yavuze ko agiye gukorera ikintu kidasanzwe ikipe ya Paris Saint-Germain n'abafana bayo. Nyuma yuko yari amaze kwerekanwa nk'umukinnyi mushya wa Paris Saint-Germain, Messi yavuze ko yishimiye urugendo rushya atangiye muri Paris Saint-Germain, aho yanumvikanye avuga ko ibintu byose muri iyi kipe bihuje n'ibyo yifuza ku mupira w'amaguru. Messi yunzemo ko azi neza impano y'abakinnyi bakina muri iyi kipe n'abatoza babo. Hagati ariko, Messi azakomeza kwambara nimero ye 10. Iyi nimero ni nayo yatangiranye muri FC Barcelone imyaka 21 ishize. Mbere yuko tuva kuri iyi nkuru ya Messi, reka mbanze mbabwire gato ko perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Bufaransa, Vincent Labrune, yashimiye ubuyobozi bw'ikipe ya Paris Saint-Germain bwakoze ibishoboka byose ngo Messi uyu munsi abe ari i Paris. Yagize ati rero, kugira Messi muri Paris Saint-Germain bizazamura umubare w'abareba shampiyona yacu ku migabane yose y'isi. Naho ku ruhande rwa Paris Saint-Germain, Nasser El-Khelaifi, perezida wayo wabaye nk'ubwira umukinnyi w'umufaransa usanzwe ukinira Paris Saint-Germain, yavuze ko buri wese azi ejo hazaza ha Mbappe. Ati uyu mukinnyi ni umuhanga, igihe cyose aba afite ishyaka ryo gutsinda. El-Khelaifi yakomeje kuvuga ko Mbappe yagiye avugira mu ruhame ko yifuza gukinira ikipe ikomeye, noneho rero ubu ngo nta mahitamo yo kutagira icyo akora icyo ari cyo cyose afite, kuko nta kipe ubu izi imbere ya Paris Saint-Germain nyuma y'uko Lionel Messi ayigezemo. Reka tuve ku mupira w'amaguru tuze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma yo kwifotozanya umwambaro we mushya wo mu ikipe ya Los Angeles Lakers yo muri NBA, Russell Westbrook yavuze ko kuba umufana wa Lakers no kuba akomoka mu gace ka Los Angeles ari umugisha. Yinjiye mu ikipe ya Lakers mu gihe igihembwe gisanzwe cyo muri NBA kizatangira ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 10. Westbrook yavuze ko kuba agiye muri Lakers asangamo LeBron James ushobora gukora ikintu icyo ari cyo cyose mu kibuga, akazi ke kazaba ari ugukora ibishoboka byose ngo amworohereze, kandi ko yiteguye kubikora umukino utangira kugeza urangiye. Dusoreze amakuru yacu muri Namibia. Ejo kuwa kabiri, ikipe yari ihagarariye iki gihugu mu mikino Olympic yaberaga i Tokyo mu Buyapani yasesekaye Wonderkom mu murwa mukuru. Iyi kipe yakiriwe mu buryo budasanzwe, aho hari ibimodoka bibiri binini bidudubiza amazi ku ndege, ndetse hari n'indirimbo n'imbyino gakondo, yewe hari n'akarasisi ka polisi baririmba indirimbo yubahiriza igihugu. Mu bakinnyi bakiriwe harimo Christine Mbona w'imyaka 18 watanye umudari, ni nawe wa mbere mu mateka ya Namibia mu cyiciro cy'abagore wabonye umudari. Mbona ni nawe kandi wabaye uwa kabiri wabonye umudari nyuma y'uko hari hashize imyaka hafi 30 nta mudari utaha muri Namibia. Indi midari ibiri yatahanwe na Frankie Fredericks mu myaka 1992 1996.
Timo ndagushimiye. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwarimu duteze amatwi, aha niho ibiganiro byacu bihumurije ndabashimira cyane ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Nshimira n'abagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro. Amajwi yashyizwe hamwe na Fasil Gebeho. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose aho muherereye hose.